yongingo hariya leta y'Uburundi ntiyatangaye kuko turazi yuko n'ibintu byo gucyacanye bibandanye bikorwa ku Burundi ku bantu badashobora kubona ko Burundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwice bakaguma barondera rero kwinjira mu butungane bw'Uburundi kubusuburira mu kibanza. Iyo ngingo rero yafashwe Burundi ntiburaba kuko Uburundi bwaravuye muri iyo sentari ku itariki 27. Iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki 25 ariko Burundi bigeze buyimenya. Ubwo mwese mudukondera amakuru bidasanzwe mu bimenyi ubunyani ni ukuvuga yuko ni ikintu bagiye gufondafonda
ariko iyo sentare irafite ububasha bwo gutohoza ibyaha byakozwe imbere y'uko Burundi buva muri ayo masezerano.
Oya, mu gihe yari kuba yatanga ayo matohoza imbere y'uko Burundi buvamo byari gushoboka ariko gushika itariki 27 z'ukwezi kw'icumi Burundi bukagira buvamo iyo ngingo ntiyari byafatwa.
Mu gihe
kuvuga yuko rero ubuunya iyo sentare ifite uburenganzira bwo kuza gusohoka ku Burundi
mu gihe none mu gihe
mushyiranyije akazi k'umutekano kawe ni kabi ariko kabitegetse nako ntabyo karategeka.
Mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amakungu vyorumika abantu bajeje gutohoza izo zaha mu Burundi Uburundi bwo byifatamo gute?
Abo bafatwa nk'abaje gutera Uburundi hano Abarundi nabo kuva kuri Ntare Uganda baragwanira igihugu Uburundi batakigwanira.
Muri iki gihe ikintu Uburundi bugiye gukora n'iki?
Uburundi burashikiriza aho buhagaze, bugashikiriza aho buhagaze abakwiriye kubyumva hanyuma bubandanye bubahiriza butunganiza n'Abarundi ubwo bwambo.
Hariho abantu bashobora kwibaza ko kubona mwaka ko abaje gutohoza binjira mu Burundi ko ari uko kwiyotsa icyaha aho mubivuga kw'iki amasegonda 20.
Ndeka iyo muri iyo cyaje ni abayicaha Abarundi baraje gusaba gusohozayo ibitohoreza abanyenge ntiyatse kuba dutohoze iby'Uburundi bwacu.
Mushikiranganji w'Uburundi Aime Laurentine Kanyana turabashimiye cyane rwose ku kiganiro mwahaye Radio Ijwi rya Amerika.